Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa gatanu itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2017 muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu.
Imigambi yose izova mu buryo igihugu kizwa gifite iyo kabana y'ikabari ya mbere yinjiza amahera y'agaciro ayo muri y'agaciro agituma atavuga duhenda kuri iyo tuzomeya ko yinjiye tuzobaza aho bebe burabyagenze.
Uyo ni Serge Ndayiragije, umushikiranganji w'Uburundi yajejwe intwaro ibereye, avuga kubijanye no kugwanya urudandazwa rw'ikawa rudaciye mu mategeko. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Twabateguriye kandi inkuru yerekeye umwimbu w'umuceri mu ntara ya Ruyigi. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro vyacu. Umushikiranganji w'intwaro ibereye Serge Ndayiragije asaba inzego z'igihugu kugira urunani kugira ikawa ntisohoke mu kinyegero. Umushikiranganji amenyesha ko ikawa ikiri ku isonga mu bidandazwa byinjiriza u Burundi amafaranga y'agaciro. Yabivugiye mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa kane aho yari yakoranije inzego zitandukanye mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nyongabo. Murantunga ni mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu kwezi kuri mbere abarimyi b'ikawa baratangura kwamura. Ikawa y'u Burundi ni kimwe mu byo u Burundi bushora hanze bugashobora kuronka ifaranga ry'agaciro. Aho yari mu Kayanza kuri uwa kane, umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye mu biro by'umukuru w'igihugu Serge Ndayiragije yaragarutse cyane ku nyunyezi buvugwa mu gisata cy'ikawa. Umushikiranganji Serge Ndayiragije amenyesha ko atakwanjanjwa ku ikawa, ikidandazwa cya mbere cinjiriza u Burundi ifaranga ry'agaciro. Uwo mushikiranganji yari yakoranije inzego zitandukanye z'igihugu n'abaserukira ubushikiranganji butandukanye. Intumbero kwari ukurabira hamwe uko intwaro ibereye yotsimbatazwa.
Ikawa ntihage n'ikiro kimwe gisokabera mu Rwanda, kuko ndabwije ukuri muriko mwiyaka ubwigenge. Ikawa ushitse yatewe barbe canke izokorota bashazandika ko Rwanda imigambi yose izova mu buryo igihugu kizwa gifite iyo kabana y'ikabari ya mbere yinjiza amahera y'agaciro ayo muri y'agaciro agituma atavuga duhenda kuri iyo tuzomeya ko yinjiye tuzobaza aho bebe burabyagenze gute.
Ibinyogoto Anselme icegera c'uburongoye urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senake muri Mawisangi avuga ko ikawa inyuruzwa mu buryo bwinshi.
Ni ukuvuga ikawa y'igihugu yibwa mu mice kune. Hariho abantu bibikawa bakayibira mu gihugu ikaguma mu gihugu. Hari abantu biri kawa ijabutse muri fraude igiye ku mitwe n'amakinga kugera ku mipaka ikajabuka iciye mu mazi. Hari kawa yibwa n'amamodoka mu badandaza ica ku mipaka y'igihugu mu ijoro. Hari ni kawa yibwa abo ntazi baba multinationale bariya leta haya matonorero baguri kawa serize ku mitumba bakagira matonorero bakongera bakagira makonorero akaba n'abagisporotateri.
Si ku busa intara ya Kayanza yatewe ngo iberemwo iyo nama. Umushikiranganji Serge Ndayiragije amyesha ko iyo ntara ari katamanikigwa mu bucuruzi bwa magendu.
Tuzi guhendera ngaha fraude abu Kayanza mega yo hamibe ifraude a general na komisiyo a general mu cyacane igituma naje muri uku kwezi ndakizi ikwera ikawa ubu n'ibituma hajya aba sahuzi bobo ubu baranyagaraga ahanje gusa nk'uzibiza.
Mustanteri wa komine Kabarore iri mu ntara ya Kayanza avuga ko umupaka uvugwamo ubunyonyezi witirirwa komine arongoye kandi wegamiye intara ya Ngozi. Nta matati ari hagati intara ya Ngozi na Kayanza, ariko mustanteri wa komine Kabarore arakomoza uwo mupaka.
Hanyuma kuri ibintu byaje na fraude yakwa mushikiranganji ibintu byose bibereye ku mupaka kuri Kanyaruho bose bazi yuko bibereye mu Kayanza. Umva ni radio ivuze ngo kuri Kanyaruho ngo mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore. Ariko rero Kanyaruho nyine Kabarore niko mine Busiga mu ntara ya Ngozi ubwo ibintu byose bibereye kuri nyamupaka obeye irije ikahashika ngo tuvuge Kabarore abaje bose bashitse bavuga ngo bavuge Kabarore
Tawatwas amachika ngani mbazo kunda huko tayari bili kera haja hano la muri kumine kabaro subita kugira ngo tubane neza hari muri komini wacu
waserukiye igisata cha leta kijejwe gukurikirana no gutunganya igisata cy'ikawa afifik avuga ko ingingo zose zafashwe kugira amafaranga y'agaciro ava mu ikawa yose ntazimire
bya duhuburenganzira umu exportateur go kubandanya atandatse ikawa yiwe hanze ategerezwa kuzana urupapuro rwemeza yuko yagarukanye amafaranga yagaciro yuko ayo madevize by'ukuri yagarutse mu gihugu uko twari twarabonye ko hari abatandatse kawa kumbure amahera muga ntagaruke mu buryo bwemewe n'amategeko
ikawa niyo ivugwa cyane ariko n'amabuye y'agaciro ntiyibagirwa ni mu gihe mu mezi abiri aheze hafashwe ubutare bushotse mu kinyigero mu gihugu cy'u Rwanda bwafatiwe ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda mu ntara za Kayanza na Kirundo abo babufatanye bakiriwe imanza zikibiriraho mu masentare makuru y'igihugu muri izo ntara mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Jean Bosco Ndarurinze Andi naho abaremye bigitegwa cy'umuceri n'uburo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko umwimbu uzohavugenda nabi kuko bavuga ko naho imvura irikiragwa ibyo bitegwa bisaba imvura nyinshi ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Komine Nyabitsinda ni imwe mu makomine ndwi agize intara ya Ruyigi iri mu ntara kamaya kumoso iyo komine irangwa marimye benshi bigitegwa cy'umuceri hamwe n'itegwa cy'uburo imiceri ikunda kurima mu myongo itandukanye igize iyo komine naho uburo nabwo burimwa ku misozi Reveriano Niyongere ni umwe mu barimye w'umuceri muri komine ya Nyabitsinda twamusanze mwonga wo ku mutumba Nyaruganda ariko arabadi ku muceri naho imvura isa niyatasuye umurimye Reveriano Niyongere ntiyishimiye ukwirikirago
turatera ku munyonga naho nyine irikiruma kubera tambura
yirikiragwa ni kwiye
oya ni kwiye mu bisanzwe ngitego cy'umuceri cyanke uburo bigomba imvura nyinshi
ico kibazo cy'imvura mu myonga y'imiceri kirayagicinga bajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi nkuko tubibwirwa na Budara Hassan buramatari w'intara ya Ruyigi
turiko turahimiriza abenegihugu kugira ngo amazi dufise dushobore kuyakoresha mu kuvomera turiko turarondera uburyo no guhimiriza tuciye mu bagira neza mu mashirahamwe akorera mu ntara ya Ruyigi kugira ngo dushobore kurondera uburyo bwo kuvomera imiceri yo mu mwonga cyangwa nawo turondere ya mapoma duza amazi kugira ngo dushobore gufasha abenegihugu kugira tushobore kuronka umwimbu ukwiye atangorane dufise baratwemereye mugabo bariko bararaba mu nteguro bafise ko bashobora kudufasha muri bikorwa bimwe bimwe kugira ngo dushobore kugira bimwe bita uburorero ku mitumba bubaduhaye imbuto gusa tuko turabatwemereye imbuto kugira ngo umutumba wose dushobore kugira ibitegwa mbumba rugo bimwe byo kugwanya inzara bita le culture marchere kugira ngo dushobore kugwanya inzara mu ntara yacu ya Ruyigi
Festus Niyabose umuyobozi w'urimi n'ubworozi mu ntara ya Ruyigi aremeza ko ivyo bitegwa vy'umuceri n'uburo bisaba amazi menshi
ku gitegwa cy'umuceri niyoza yuko amazi akwiye ahubwo gusa nizo tuko twakora turiko na judge ntwaro nuko duhimiriza abarimye umuceri yuko bakurikiza impano tuba yo guhanahana amazi neza bakagomera bikenewe hanyuma bakayahanahana ntaco tumare batokwimbura gusa ingorane nuko muri bo umwe wese ashaka kwikwegira ko aronka amazi hafi ugasanga ciye abintambamye ku bandi mugabo niyoze yuko niba mara gutahuriza n'abantu twagirisha bose akavyumva ntaco buza yuko abantu ashaka kuronka amazi uko bayashaka
Abo barimyi bo muri komine ya Nyabitsinda bavuga ko umuceri igitegwa cijukiwe cyane kandi giyurumbigwa na benshi mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Fidel d'Antoine ubonaho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro buri wa gatano citwa muri kirukuri
muri kirukuri
ubuheruka muri kirukuri
cha eh na ujuhira mashuhuwe
eh
ha jema vasanga niko ndasamara
kusamara gusa
haikore usha kumbura yuko mafoza kirimi toilet
none wewe ntuzi je bakecho akenda kwigana nibivuta
agiti
au sanga kiri kari isuganya
zinenje kuri abamuga
ureka ureke rukuri
giti
sambwe
sha mishwa giye kana
ubuye
zwari kumaha a
na ubonye
oh ya
na uri yo
no mijyango ntubona nko kugurubi
none ko yakurokenye yo
anaje gutuna birimwo aje ndikukazi asha vuge rimwe ndamubona
zahavuye bigenda gute
Umvise umvise mwese hasi mwese hasi ntarimo vaga amafoto ntamutoye Dayere banze muza ama telefone yanyu mwese muza ama telefone na wewe guma honyene
none ga chef
dis chef nayo tuko kwa club jamwa haja hasi nyarutse nyarutse
umugabo rawo nawe nafite
woroshe police
we chef
mwe batatu ronde ama toilette namwe hala mu gikoni abasigaye super hose hose execution unyane
apo sort
numugabo giti mu mucunge irasi spe
inde
wewe
jewe
wewe nyene itsagwa
aho kwa mama mushitanye mafoza uramu
utiki utiki
yego
ugo bagira musaza
eh
giti je twakorana
eh mwamuririe misho bashaho ngo muze kumunyururiza inamugisagara eh
bega igiye besha kwagiye kwihagarika Where is my kumega?
Hey!
Na you move! Let's try kumaha!
You are the one who will take
her! We will give
you! That is Suta protection!
Oh yeah! Simusika!
Eh?
Have to give!
Hey!
We will give you! We will
give you! We will
give you!
Afande! Akagiri chava! Umiya kugatswe kawe
giti
kugatswe kawe uramwe
zangaza kumujurutse
uramumpa
chef amurondeze twamubutse amurondeze
mumunde hose bana muramaneza rabaneza rabaneza izayo dose nyanyitse ari ngahanyene aha
ariko hari hari akajyango twasanze kuguri hari nyuma
eh
hari akajyango twasanze kuguri hari nyuma
yagi
nashika kabari ho yoba yaciye
naho nyene yaciye
ivyo mugira byose ivyo mugira byose mu murandira mutamubura mu murandira mutamubura
rasambema rasambema mwese police uri akamyenete mwese ivyo byose nashika ku
mwese
arafatwa
Convoy, mereza kugasa koshi kanjisha. Oya, apana ku. Kaja kanwa.
Reka shana di, reka. Vandu ndamasa kasa koshi na burato.
Yo, mana funde. Waje kunegera.
Chubona ntaje gutegera umusheri wanje. Yambi.
Yo, yambisha. Urangira gasurprise kwe.
Karibivugo.
Yego.
Nzana shayo sakoshi. Enda kutwatse.
Ashe hakir.
Okay.
Ano kwiremere.
Oh, yaje ndibisaza.
Yarimo byose. Ashe yaroma kado yabageni.
Ahubwo nyine mbwira.
Eh.
Mariya je atire na Marize yagenze gute. Ariko ngira barajyoheweye.
Ni byari bintu. Ukuno byari biryoshe. Nshora ko byibaze. Urumva nyene. Oya. Simbona ningene na ubikubwiye.
Nari hombeye mu ntako.
Cyane warahombye gose.
Ubuhongero ni bubisha. Ndakubwiye. Deka huko narya twicari hajye impande ya station. Iyo ntere inkuru zirusange.
Oya, shiri. Ya. Tuganirire muri induru yo kuri parking. Nukwirabura ko burirasha. Merekeza tujane muhira.
Oya, oya. Oya, ibyo ntibirimo.
Sa? Bae nashangira ntiwarunkumboye.
Oya si byo sheri wanje.
None ni biki? Merezo sakoshi yanje nijyana mama wanje narimbuza bamperekeze
umbe bashanati ufite ndakubwire basi
umbwire biki
umba ninya kuza muri cyaka kati wanyu wangu
uti
yikupe
oya reka sha kurondera ivyitwaza
sije bune kuri nati
ni biki
ufite ndakubwire igihe wari wagiye harabaye ibintu ngwaki buko biteye ubwoba batyo
biki
ahubwo nawe ari kuburi kumihariya
nguma hari
umanyiro wose ibara dashobora kugwa yego
ivyo kurambara ni biki
hewe vuka bukebuke ni bari bati kumva
ane yanjye
twarabutse umwana mu kambi
yarafuye
kanuze bwe
kandi yagenze gute kanuze
yapote yutura mu burapi afyo ngo nabanyabuko bamunyuruce
sa
turakera mikwe
oya oya oya
gwaru mwe mugira ibitero ku banyarusangi twese batwomure yumva nubira ngire utaye muhira
oya neza gutamuhira
oya naje ndagusabye umupiritse bajya banyamugo mubana ukabaca mu ntura none ko mvuga sha nadi ya wokingorane mubona no bambaye ubana
nangorane sha ko
ngo tujane mu kambi tuzotume tukwa hamwe
oya
tuje mu bajya ndagusabye
ariko gafunde ubwo urabona aho ugeze
oya
abanyabugo jewe ndababaye mu gihe kitari gito kandi nta wigeza ndaba nabi
eh nadi
niriki
eh ujya mukambi na kumatura aba
ibyo oya
ngo sha
Nana came and began him. Umve ndakubwire phone. Ndabitahura ko ibyo uwo mwana bihagaritse umutima kandi birumvikana ko mutobora ubwoba. Ngabo namwe nimuce mugira ko ubwo babugize ngo mutangure kwikeka abanyabugo.
Ndagasharika.
Mbeho nyene nkubo. Nige iki kibemeza ko nyamwana arabanyabugo bamunyuruje.
Nta bantu nyene bamunyuruje.
Wewe nyene warambwiye ko hajya mu ikambi abana baguma biyerereza. Mbe yoba yarayerereye akazimira naho.
Oyurumba
mwana gerageje kumuronderaho
oya
urumva rero ni mwana gerageje kumurondera mugacha mutanga mugatangura kwakiriza abanyabugo
hadi
karibu yambi munamu karibusha
ndakubaze wari wankumbuye
cyane Ingu jajanyishishe.
Ja vre.
Waza wagiri kuisoku ziga ngaje njene vremu.
Ndashite lero shirirongo. Sivji.
Negosha. Sona lero ndakwa kireshe.
Merci pepe. Munga wale kamanze kubiroka. Sivji.
Ego sheri. Hewe. Waso nila kaguruchi irako.
Oya, ikapwe.
Hongene vingano.
Rumba nagite justa gastoke kindu imu. Wazi kufu kame mjwe wadu tukwe kuruja vitara ahel.
Justo.
Shu. Alisa vuenga?
Kwe, mbezi tomate ndazi shira hii.
Shira wa muli friko. Nonega shere. Ninde ya gizi suku.
Fena ni mkwasoni. Nijiyo?
Aya, aya, urambesh.
Aha.
Na friko na kabati, ninde, ujosi ni wabi hanakui. Aya, shere.
Nani si visa anzu?
Ulisi?
Nungu kuropa na akorofti.
Wow. Oh, je t'aime bien, chérie. T'es un ange. T'es vraiment exceptionnel. Je crois que tu
vas. Ingra kabizule.
Ah, kabizugo.
Eh, gouffre. Pebashi wo mushitsi kumenga je yuta cyane.
Ahuko ni hatari. Waducyiramo nabo.
Urumva frem.
Ariko no yindiye wewe.
Ni uya frem. Teshe.
Sa?
Ihinge ndabwo mu ndaje
sha. Sawa. Fe vite.
Ari he? Mama nyakije?
Indega ye.
Mama mushize he?
Bega mama nyakije ni biki?
Nyoko bari he? Ni mama mutwakesheje?
Hema?
Sa?
Mama yatorotse.
Twabizwe mama mutwakesheje. Police. Ijire musake hose. Hari ya hose muri muvyumba. Hose. Nagenamwe musika.
None.
Mana yijiye. Nukuri nta mama yigeza zanga.
Ni biki kamana?
Kuramutana.
Onye tumweruka hijeje ku munsi wa mariage frem.
Seigneur.
Eh? Turamubutse. Ngo. Ndazo twari umuhungu wiwe
Musha
come not to me. Chamu, you might be to Jan.
Oh, yeah, no, 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 no,
no, no, no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no,
no, no,
no, no, no,
no, no,
no, no, no,
Murize imodoka.
Kalme twashe. She ndagusabira hera.
Murize. Changa uwarikariswa nikingaho. Iki bayo.
Changa. Hemwe. Mwabonye rero mwe namari babwira ko nyabuko batubangamye mu gahari. Urya mwana. Ndabandi bamunyuruje nibo. Nibo. Kandi rero. Ngo amwikambi. Akanyuma karahinda. Hariya ngo banyabugo bafise umugambi wo kugira igitero ngaha mu ikambi twese bakaduhonya
mukabo cewembona mbona ivyo bintu twabanza tukavyitondera
dukavyitondera
dukizenda gute
Nibiki
bevunde unyene nibiki
eh jewe
nkubo hehe ngura naturimo ntazubona
eh oya jewe mvi hariya kuri parking nari nagiye gutegera nadi
eh gutegera wowe komeneza kana ningaho
eh mbe none mbere kumenga ugomba gusambisha
nyene
wewe nibiki nani ndigeze kugusa burusha
uziga funde
oya kwere
eh
Mafo, Mafoza, Nijewe, Nikiti, Kiti, Kiti, Lewawe, Ego Nijewe.
Ukona kubona.
Ereka ninyegeje. Ninyegeje shahi nyuma yike kimodoka chahetse.
Basha, nawe mukwika mu furu wa mbere.
Yo. Ai me boy andi irangesetse.
Eh.
Nade kakiti. Eh. Chabi kenda kuti.
Wewe nokira ubwo byose narabipanze.
Eh. Kuti.
Akira amafaranga.
Mbeka shanda yabona ko ari mu mwiza.
Nibeho pichina mirongi tano.
Eh.
Uyabike neza ntuyate.
Oya reka ndayagubeke muri chaki utura cyo munsi. Yo. Umbekete.
Nibiki.
Nakino kinyakaje.
Oya ngira n'umuserebanye. Umvereza rero.
Umutima warumvuye.
Umvereza amafumba
rero.
Umupakuri yajya hakurya.
Eh.
Ucucabuka.
Ubonye muri iri joro.
Eh. Ubonye se. Kani no tebe mu nzira. Iki polisi kiriko kiguhinga mu rushinge.
Barahumbwa wasize nijewe. Barambari kwa je mafoza.
Ewe. Ujya mahugu yatagira ninguka. Uyugurire kajya kajyango. Bagufatira mu kabare.
Bamfatirayo.
Wapfuye ukuri kirenge. Tutajamagara abandi ba polisi. Njabona barasesetse.
Ereka bwa bundi bahatswe kunduma.
Leka leka.
None eh tamuko mare mutsina
be kufisi noti ninde mutomenyana
nyesyo
ndamuko bisi noti bihombi 100 200 ndamupanga neza caremera
ariko rero kagite naho ngiye sinekanye
kubiriki
oya
eh
niba hafa babimenya ko ari wanorokesheje
Tuwa sofa mamenye. Oya. Hosi na atibie.
Ndakwemera. Ndakwemera.
Uyu anerefona ni hindi. Halo.
Taba buke buke.
Wee. He. Ifta maikari.
Nibiki.
Yamhai.
Nibiki. Git.
Ya.
Nibiki.
Ibi nubira changa nye.
Nibiki none ninda ku telefone
nikakima
ngo kwike
gutiri bamufashe
yo yakakunje umutima gite yo
asha
bamufashe
ngo bagiye gusaka kwa tiri bakurondera bacha bagenda mujanye
yo
ubu ngo ari mugasho
yo ubu mwana wanje bagiye kumubarezi kufa ya oya byose ndabihebye
Yakuishikana.
Oya, ndeka ngendo mwana wanje ntakaje kugwa mu munyororo. Ndakiye nishikane.
bora mukaba kwise n'ijisho wari watorotse ubwaho bitwaboheze uzo cyufungo wo guherayo kandi rero kubandanya uteba ngaha niko wikwegira gufatwa paka gufata kiwe ntumbaze
Leka dusubire tubashimire mwese nchuti bakunzi bigikino muri kirukuri tubashimire cyane kukubona mudahengeshanya kwama mudutega matwi kugira mbere nico mushikirije kugira ngo mufashe abari mu matati uronika kanya turatubasomera inyererano mwamwashikirije kugice giheruka leka tubanze tubibutse akabazo twabajije imvugo yari ise yo gufatira abanyabugo muri rusangi ngo bose n'abasuma ngo n'umwana kivuka avyonka mu mabere bere muyumva gute Mbega imvugo nkizo zoba zibonekeza mu kibana iwanyu tanga karorero Duhere kunyishu yatanzwe na Tasienda Iragije wo mu Ruyigi yagize ati imvugo yari ise ntabwihumuriza kuko nkiyo uyikoresheje na cane cane mu bantu basanzwe batumvikana ubuturiye ugasanga rero baciye basimbiranirako atumwike ko ni mubi cane byiza no gutohoza ukabanza ukamenya imvaho mu mibano naho nyene ayiwacu birabaho akarorero notanga naho usanga abantu bikekana bapfa iby'imigambwe nanyo nizigiye arise umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi yagize ati imvugo yari ise yerekana ko gifise agatima kama cha kubiri ati kandi imvugo nkiyo irahari no mu mibano iwacu atakarorero harabavuga ngo bamoso bose n'abarodi ubundi ni François wigitega yanditse ati yomvuge gufatira abantu mu kivunga sinziza na gatoyi kuko irateranya kandi igashobora no kuvamwo ubwicanyi atahubufatiye ati mbere iratuma kensha bakiri bato bankana ati no mu kibano iwacu ibyo byaboneka ati nk'akarorero notanga nuko usanga nk'umwana akura yumva umubyeyi wamubwira ngo kwanaka bararoga agaca bikurana uko nyene Narumu warde niyo nkuru w'imatongo mu Kayanza yaratwandikiye anegura imvugo yari ise kwagiriza abandi atatonga ribagiriza ati sinziza na gatoyi kuko bituma haguma kwikekana iterambere naryo rigacumbagira ati nungahi wacu abameze nk'ari ise ni benshi hagati y'abahutu n'abatutsi aho usanga hagize agakoma kose baguma bitana abansi hari n'abatwandikiye badushimira gukino muri kirukuri aho twovuga nka Bigirimana Everier w'ikarusi ibugenyuzi agira ati ikiganiro muri kirukuri turagikunda cyane kuko kirimo impanuro nyinshi zitari nke ati ese yaba barundi bose bacumbiriza uburundi bwacu bwo kize arongera ko kandi ati abakinyi ba muri kirukuri turabashigikiye uwundi adushimira ni Eric w'Imakamba yanditse ati ikiganiro muri kirukuri ni cambere mu kubaka igihugu ati courage na niyo nkuru Leonard wo mu Rutana mu Gitanga yagize ati ndabashimiye kubwo ikiganiro mudushikiriza abantu benshi bacumviriza kirabafasha atumengo muba mwabonye ingorane bafise kandi mutazizi imana ibahezagire mubandanye mugira umwete abatwandikiye muri benshi cyane nicoshora kubasoma mwese ngo tubamare ariko mumenye yuko utuma bwanyu bwadushikiriye ubu naho mutega amatwi akabazo kugice muhereje gukurikira kubwanyu ubwoba bwa funderi mwumva bufise ifatiro Mwohanura ikifunderi canke abandi bose bakoreshwa n'ubwoba bivanye n'ivyo bumva bibahagari ku mutima bagatangura kwikeka abandi ndasubiramwo mbega ku bwanyu ubwoba bwa funderi mwumva bufise ifatiro mwohanura ikifunderi canke abandi bose bakoreshwa n'ubwoba bijanye n'ivyo bumva bibahagari ku mutima bagatangura kwikeka abandi kabufise rero icucikiriza canke wifuza kwishura ku kibazo twandikire urungike ubutumwa kuri za nimero za telefone muja bumaze kumenyera ni 75 188 905 95 canke naho murungike ubutumwa bwanyu kuri 61 99 100 103 turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'amajana 84 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze reka duhane isango ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Barakoze bagenzi bacu muri Benevolentia baduteguriye ico kiganiro mwumvise ahani naho rero duheraje ibiganiro no makuru twabateguriye kuri no saha turabashimiye cyane ko namwaduteza amatwi Tubitse ko radio ijwi rya Amerika mu yumvirizi wa Samina ni Washington DC mukayumvira i Burundi kuri FM murongo wa 94 n'ibice 9 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 kuri Facebook no kuri Twitter niho turi adresse zacu ni VOA radio yacu tubitse kandi na adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com mushaka kuturungikira ibibazo ibyumviro ku makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Turabashimiye rero mwese mwaduteze amatwi, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Denyo ndabashimiye, ndabifuriza weekend nziza, ariko mubanda nyumviriza ibiganiro Ijwi rya Amerika.